radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse neza nshuti mwese muduteze amatwi kuri uyu munsi wa gatanu itariki 20 z'ukwezi kwa kane umwaka w'2018 mu studio ya Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ndabahaye ikaze mwese.
Nanjye ku giti cyanjye nihaye intego, numva nko muri 2020 nazaba mfite nk'amafaranga nibura nk'1800 kuri konti.
Ndateganya ko uyu mwaka nzaba ndangije kwiga nashinze akatoriye nko muri karitsiye ntuyemo nkajya ndodera abantu imyenda.
Abo ni bamwe mu rwaruka rw'Abanyarwanda bamaze amezi bahabwa inyigisho n'ikigo cyitwa APAFORM kiri mu gisagara cya Kigali gifashwa na ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Rwanda. Iyo nkuru hamwe n'iyerekeye mu Burundi, itegeko ryemejwe n'Inama Nshingamateka y'u Burundi ryerekeye uko imanza zitohozwa, ukuntu ziburanishwa, hamwe n'ingene zicibwa, hamwe n'izivugwa hirya no hino ku isi, twazibateguriye ikaze mwese. Reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, twateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Waramutse neza Aloise.
Waramutse Oriana Tuyahere. Ku Burundi, bamwe mu bagize leta barahinduwe mu gihugu cy'u Burundi. Hale Eme Nyamitwe, Nestor Bankumukunzi, Dr. Josiane Nijimbere hamwe na Celestin Ndayizeye ntibakiri muri leta y'u Burundi. Ni nyuma y'ihinduka rya leta ryakozwe na Perezida Pierre Nkurunziza ejo ku munsi wa kane ku igenekerezo rya 19 ukwezi kwa kane uyu mwaka wa 2018. Umwe muri bashasha binjiye muri leta nshasha nyene ni Ezekiel Nibigira, yahoze ari umushikiranganji ari murambabarira, yahoze ari umukuru rwaruka rw'imbonerakure rwegamiye umugambwe uri ku butegetsi. Yasubiriye Alain Aime Nyamitwe mu bushikiranganji bw'imigenderanire n'ayandi makungu. Iyi leta rero ihinduwe mu gihe atakwezi gusigaye ngo Burundi bwinjire mu itora ryo kwemeza cyangwa guhakana kwibwirizwa shingiro rihinyanyurwa. Itora ritekanijwe ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa gatanu kuza uyu mwaka w'2018. Perezida wa Sudani Omar El Bashir yarakuwe mu mabanga ejo ku munsi wa kane. Umushikiranganji w'imigenderanire n'ayandi makungu Ibrahim Gandur ni nyuma yaho uwo mushikiranganji avugiye ko abadiplomate b'ico gihugu bari mu makungu bafise ubukene bw'amafaranga kuko bamaze amezi bataronswa imishahara yabo. Ku munsi wa gatatu niho rero Ibrahim Gandur yabwiye abashingamateka b'ico gihugu ko ubukene bw'amafaranga bwatumye habura kandi n'amafaranga yo kuriha ibiro abaserukira ico gihugu bakoreramwo mu makungu, kandi bamwe muri bo bakaba bifuza kwitahukira mu gihugu cyabo cy'amavuko. Umwami wa Swaziland Mswati wa gatatu yatangaje ko igihugu ciwe kigiye guhindurwa izina kikitwa ubwami bwa Iswatini. Ivyo yabitangaje igihe bariko bibuka imyaka 50 irangiye ico gihugu cikukiye kikiganzura intwaro y'Ubwongereza. Iryo zina rishasha rya Iswatini rikuwe kuri leta iri hagati ya Afrika y'Efo na Mozambique y'ico gihugu nyene. Umwami Mswati wa gatatu yatangaje iryo zina rishasha y'igihugu aho yari muri stade yo mu gisagara kigira kabiri citwa Manzini bahimbaza intahe yo kwikukira. Yavuze ko igihe ibihugu vya Afrika vyikukira, bimwe muri ivyo bihugu byasubiranye amazina byahoranye imbere yuko bija mu koloni. Abashingamateka b'Aburaya barenga 500 bagizwe n'Abongereza, Abafaransa hamwe n'Abadage barandikiye bagenzi babo ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ejo ku munsi wa kane babasaba gushigikira amasezerano mpuzamakungu abuza igihugu cya Irani gukora ibirwanisho bya nikleyere. Babasaba rero no kubuza Perezida wabo Donald Trump kuvavanura n'ayo masezerano. Perezida Trump yihaye itariki ya 12 z'ukwezi kwa gatanu kuza kwariho azoshikiriza nimba leta z'umwe za Amerika zivuye muri ayo masezerano. Igihugu cya Iran cyemeranije na Amerika, Ubwongereza, Ubufaransa, Uburusiya hamwe n'Ubushinwa guhagarika gukora ibirwanisho ruhonyanganda ku nguzanyo yo guhagarika nacyo navyo ibihano mu by'ubutunzi cyari cyafatiwe byari byarazingamitse ubutunzi bwacu. Chancelier w'Ubudage Angela Merkel na Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron mundwi iza nabo batekanya kuzoba bari aha i Washington mu biganiro na Perezida Trump kugira bamugondoze ntavavanure nayo masezerano ariko mu gishingo cyaho bifuza ko hofuma hongerezwa ibindi bihano kuri ico gihugu cya Iran. Tukurutse muri Afrika, abategetsi ba Cameroon bavuga ko imihana umunani yo mu gice cy'uburaruko bushira uburengero bw'ico gihugu kivugwamwo Icyongereza yaturiwe kandi abanyagihugu baharurwa mu majana bahunze muri iyi ndwi gutana mu mitwe kwabaye hagati y'abajejwe umutekano hamwe n'abarwanyi baharanira kwiyonkora ku gihugu. Umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika yagendeye ako karere kasinzikaye Moki Edwin Kindzeka avuga ko abo banyagihugu bakoraniye mu micungararo y'igisagara cya Kon ni mu buraruko bushira uburengero bw'ico gihugu cya Cameroon.
Urakoze Aloise ku makuru avugwa hirya no hino ku isi udushikirije. Ubunaho mu mwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Burundi. Impari ni nyinshi mu nama nshingamateka ku bijyanye n'itegeko rigenga umwuga wo kumenyesha amakuru. Ni nkuru y'umugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka.
Mushikiranganji ajejwe ibyo kumenyesha amakuru niwe yaragiye gusigura ibiri muri iyo nteguro y'itegeko. Yabanje kubwira abashingamateka imva n'imvano y'iyo nteguro y'iryo tegeko rigenga umwuga wo kumenyesha amakuru mu Burundi.
Itegeko rihari rigenga umwuga wo kumenyesha amakuru ubu rimaze hafi imyaka itatu gusa, kuko n'iryo kuwa igenekerezo gicenda rusama umwaka wa 2015. Umuntu abiravye rero abona ko atari irya kera, ariko wiheje uko ibintu bimeze ubu muri ico gisata cyo kumenyesha amakuru urabona ko haragahaze cyane cyane dufatiye kubijyanye n'amategeko agenga umwuga wo kumenyesha amakuru.
Umugwi w'amaho umunama nshingamateka umaze gushikiriza bimwe mu bibazo wabajije umushikiranganji Nestor Bankumukunzi. Abashingamateka ntibategeye gushikiriza amakenga ingingo zindwi umunani na cenda ziri mu zatanguye gutera amakenga abashingamateka. Izo nazo zari zihagaze ku mashuri abamenyesha amakuru bategerezwa kuba bafise. Izo ngingo zo kura mu kazi abamaze imyaka iri munsi ya 10 mu mwuga wo kumenyesha amakuru mu gihe badafise impapuro z'imitsindo za kaminuza. Umushingamateka agatorwa sa akaba n'icegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshingamateka ari mu bashikirije amakenga.
Ikibazo cya mbere nashaka kubaza kijanye na article y'indwi aho muvuga qualification en termes de formation yabarangura umwuga wo kumenyesha amakuru bwavyo ntacyo byo babitwaye mugabo anagomba nibutse yuko ara wa neja meritocratie uko hari ingingo zica ziza mu nyuma zigatangura gushiraho amakondisyon ubona yuko ari abantu boca birukava mu buzi basanzwe barangura. Aho rero izo ngingo nibaza yuko byo byiza zivuyemo kuko oba habayemo kurenganya abantu nitwa batufise ingorane y'abashomeri benshi hanyuma ngo duce tuzana itegeko riza kongereza kandi abashomeri.
Umushikiranganji aje ibyo kumenyesha amakuru yemeye ko iryo tegeko rimaze gutegwa hikumu n'umukuru w'igihugu yofata abashasha binjiye mu mwuga wo kumenyesha amakuru. Ariko Nestor Bankumukunzi ashigikiye ko uwo mwuga wo kumenyesha amakuru wakorwa n'abafise impapuro z'umutsindo za kaminuza.
Turavye ingene umwuga wo kumenyesha amakuru ukorwa, twasanze harimwo amakosa menshi akorwa bifatiye kutamenya. Ni naho hace hazamwo ikiciyumviro cy'uko ushiramwo niveau minimum exige niveau de formation kugira ngo umuntu ashobore kuza muri umwuga rero iyi disposition dukugira ngo abazoronswa umwuga kumenyesha makuru babe bafise niveau de formation canke yo niveau roki aujourd'hui habe hariho une certaine expérience kugira umuntu ashobore kwemererwa
iyo ndeguro yitegeko ivuga kandi ibijanye n'ikarata yo kumenyesha makuru yotangwa n'ugwego sense rujejwe gucungera ingere umwuga wo kumenyesha makuru wifashe mu Burundi ndinavuga kandi ryari yo karata umumenyesha makuru iyo yakwa aho naho nigihe yakoze amakosa none yo kwitura nde kugira atunganirizwe abashinga amateka basanga urwego sense ariko ugwo mutunganiriza imbere yuko aja mu butungane ibinyuranye n'ingingo ya 17 na 79 yaho bubasha umushikiranganje ajejwe ibyo kumenyesha makuru integuro yitegeko irahumuriza abamenyesha makuru mu ngingo yayo ya 52 kuko badasabwa kwiyo bikenewe bageze imbere y'ubutungane boshira habona aho bakuye inkuru canke wayibahaye abamenyesha makuru bari kubakurikirana ibikorwa byo kuri uyu wa kane bari ruhukije kuko integuro yo muri 2015 yabasaba nyabona kuvuga aho bakuye amakuru abashinga amateka 105 harimo 8 bari batumye nibo bemeje iyo nteguro y'iryo tegeko bahejeje kuri hinyanyura ariko rero umushikiranganje banki umukunzi si wazoshira mu ngiro iryo tegeko rimaze gutegwa ko igikoma n'umukuru w'igihugu kuko ari muri bamwe mu bashikiranganje ba leta y'u Burundi basubirijwe ku mugoroba w'uyu wa kane nyene Bujumbura Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika
tukiri mu Burundi kandi inama nshinga mateka yaremeje impinyanyuro z'itegeko rigenga ingene imanza zitohozwa ukuntu ziburanishwa hamwe n'ingene zicibwa muri iryo tegeko abajejwe umutekano barashobora gusaka mu ijoro atamutahe bafise kandi bashobora no kuraba mu matelefone no mu mamashini nyabwonko bakanashobora gukurikirana umuntu uko bashatse mu gushira ivyuma bitora amajwi n'amasanamu mu nzu no mu muduga w'umuntu umushikiranganje w'u Burundi ajejwe ubutungane Me Laurentine Kanyana avuga ko intumbero nyamukuru y'iryo tegeko ari ukuja ku rugero rumwe n'ibindi bihugu mu vyerekeye kugwanya iterabwoba ni mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije
tegeko rero ibyo nyamukuru zatumye zihindurwa mu ngingo zimwe kwari kugira ngo turabe ko twoja ku rugero rw'ayandi makungu mu kugwanya cyane cyane icyaha cy'iterabwoba hanyuma kandi muradi yuko uko isi cyane mu bihugu hatera imbere niko n'inkozi z'ibibi ziguma ziyongera uburyo budasanzwe gukora ibyaha rero nicyo gituma leta y'u Burundi yasigara inyuma ya nyene kuja iraraza ingene ihinyanyura amategeko kugira ngo uko inkozi z'ibibi zihinyanyura nayo ishobore guhinyanyura amategeko yayo kugira ngo ishobore kuzigwanya yivuye inyuma aho rero iryo tegeko hasi hajyamwo uburyo budasanzwe uburyo bushasha bwo kurondera ibyaha gukurikirana ibyaha bwo gushobora kumenya ku icyaha cyakozwe bwo gutohoza ku byaha
muravuze ko umugambi nyamukuru ari kugira ngo mucungere imirwi ikora ibitero by'iterabwoba ariko ukuntu iyi nteguro y'itegeko imeze abarundi bose basa n'abashobora kumvirizwa none abarundi bose bari mu mirwi ikora ibitero by'iterabwoba
twibaza yuko abavuga gutyo ntibari somye neza rya tegeko kuko rya tegeko riravuga neza ingene ibintu byose bigenda ibyo abantu bisi bavuga yuko iryo tegeko riba rivuze ubwigenge abenegihugu ni ku bijyanye n'aho ritanga uburenganzira ku gipolisi ko cyoshobora gukora amatohoza amasaka atararonka ubutahe ubuye ku gushyikiriza amanza mugabo ibyo nikogwa ku cyaha cy'iterabwoba gusa ibyo ntabyo biramenyerewe n'iyo n'iburaya hose no muri amerika iyo habaye icyaha cy'iterabwoba baca bashwara cyashwara bagatohoza twama tubibona
hari abafite amakenga kw'ivyo cyane cyane ivyo kumviriza abantu ku vyuma ngurukana bumenyi bishira gutuma ubwigenge eka uburenganzira bwo gushikiriza ivyumviro bugabanuka canke urutyozwa abo mubabwiriye
ivyo kuvuga ngo kumviriza abantu cyane kugira iki byose biravana nababwiye ko icyaha cy'iterabwoba n'icyaha kidasanzwe numvise mu bufaransa ibyo bundi ariko baravuga ati bya bindi bita facebook ati kugira bafate bajya abantu bakoze iterabwoba bamwe bamwe baca ku makonti facebook yabo bakabona abo bafite imigenderanire n'ibindi rero iyo hageze gutoza ku cyaci terabwoba kimaze kubira dukubona aho gishobora kucukira ko gasezira gikogwe ubwigenge bufite aho bugera iyo hageze umutekano w'igihugu w'abene gihugu abantu bakeye nibo buze ubwigenge benshi ko abapolisi bafata ko ari bake
ikindi kintu gite amakenga cyane rwose n'ikintu cyo guha uburenganzira abapolisi bwo kuja gusaka mu ijoro cyane mu mihana ivyo ntibishobora kuvamwo intambamye kurusha uko byogarukana umutekano
naho nyene kubijyanye n'icyaha cy'iterabwoba aho iterabwoba ribereye umwanya uwo ari wo wose nta n'umwe atoshashwara ngo asake aho hantu ibereye
nk'uko mwabivuze mu makungu ibintu byo gukumviriza abantu birabaho ariko bigakorwa n'urwego rukomeye ruzwi rujejwe iperereza uburenganzira bwahaye abajejwe ubutungane ntibushobora kuba burengera gikorwa c'abakora mu biro by'iperereza
kibaza yuko baba abakora mu bikorwa by'iperereza baba abakora mu gipolisi harya ibikorwa cyose bakora bategereza gusaba uruhushya gushikiriza amanza akabaha uburenganzira icyo gikorwa rero nk'icyo kidasanzwe hagezeho gikorwa kuko hariho icyaha cyakoze cyo kugira gikorwa gikomeye umushikiriza amanza azoheza atanga ubwo burenganzira bizaba ari ibintu biri ku rutonde si ibintu byo gupfa guhitana umuntu wese buri mwanya ngo gikore ibyo oya ikintu kizaba cyabaze kubanza hakaboneka amakuru akwiye abona yerekana ko aho hantu hari icyaha kirahakorerwa hokoreshwa uburyo bwose kugira ngo icyo cyaha kimenyekane kuko ari icyaha kibi cyane muri iterabwoba iyo bibaye bihitana abantu benshi
mu kusozera ikiganiro nashaka mutubwire niba mubona ko inzego z'igipolisi cy'u Burundi zateye imbere ku buryo zishobora kugereranywa n'ikindi gipolisi cyo mu gihugu gikomeye aho icyo gipolisi cyo kwizezwa ko atabantu gishobora kudodobereza ivyo muravyizigi
icyo navuga ni uko twebwe abarundi turazi ikigipolisi cy'u Burundi cyamaze nicyo kimaze haba mu Burundi haba no mu makungu baracyemera
Emi Laurentine Kanyana umushikiranganji w'Uburundi ajejwe ubutungane murakoze cyane gose ku kanya mwahaye radio ijwi ry'Amerika
arakoze mugenzi wacu Frederic Nkundikije kuri icyo kiganiro na ministre Emi Laurentine Kanyana tuve mu Burundi tuje mu Rwanda mu gihe mu Rwanda rukiri mu minsi ijana yo kwibuka genocide yakorewe abatutsi harabonetse umugwi mushasha wugarijwe n'ikibazo kitari gisanzwe kizwi ugwaruka rw'abakobwa n'abahungu bavuga ko batazi amamuko yabo kuko genocide yasanze ari bato cyane ni kibazo basa nk'abisangije bonyene leta yemeza ko ataco yagikoze ko kuko itari kizi inkuru ya mugenzi wacu Assumpta Kaboyi mu Rwanda
abakobwa n'abahungu bari mu kigero hagati y'imyaka 24 kugeza kuri 28 nibo bahangayikishijwe n'ubuzima babayeho bwo kutamenya inkomoko yabo abo basore n'inkumi mu byo basobanura usanga bose genocide yarabaye bafite kuva ku mwaka umwe kugeza kuri 4 nta n'umusobanura hakomoka ibintu bemeza ko bibahangayikishije cyane
izina wa Mahoro Claudine naryitewe mu kigo cy'imfubyi narerewe mu gahine muri genocide usibye kwibuka mutuntu tuke dukeya tampereza kugera ku nkomoko yanjye
kugeza kuri zisana ntabwo nzi aho nkomoka nzi ko badukuye Nyanza ya Cyucukiro inkotanyi ziradutabara zidukura ku mirambo na nakimwe nibuka nabimenye nkuze maje kuba mukuru ko ndi mfubye kuryo haraho nagiraga maje kumenya nkireba mu indorerwamo arukuntu fataga nk'indorerwamo nirebe ndebe nirebe ukonsa sho kubona mama wanje wenda niba yarasananje mukurure nibuke histories byose birananira ntago muzi
ubu buzima babara abana ubahendutse bakuru babayeho bemeza ko bubashaririye bagerageje kwegera inzego zinyuranye zikora mu bibazo by'abacitse ku icumu ariko kugeza ubu ntibarahabwa igisubizo kirambye aba basore n'inkumi bagera kuri 15 bahisemo kwibumbira mu muryango bise Hope of Future Family nubwo atari bo bonyine bafite iki kibazo cyo kutamenya aho bavuka abavuganye n'ijwi rya Amerika bemeza ko bahisemo gufata iya mbere bakagaragaza ibibazo byabo ikibahangayikishije kugeza ubu ni ikibazo cyo kutagira ibibaranga
dufite nk'umukobwa umwe twa Jeanette nawe byaramugoye ajya ku rwibutso hari urabona ko akunda amafoto aba hari n'amazina yabo afata umuntu wapfuye ashiraho izina rye yajya kureba n'umumama afata amazina y'abapfuye atazi kugira ngo indangamuntu bayikore inzira zirafunze
ntabwo ari ukubeshya ubuzima burakomeye
mu gihe nk'icyo u Rwanda rwatangiye iminsi ijana yo kwibuka genocide yakorewe abatutsi bamwe muri urwo rubyiruko bibona nk'aho ari ikibazo kitabareba abandi bakazenguruka igihugu cyose bagenda bifatanya n'abibutse kuri buri cyiciro bibwira ko nabo ababa ariho baguye
kuko nkangiye igihe cyo kwibuka najyaga ngira ikintu cyo kugira inzozi mbi cyane zisa nk'aho ari ibintu nanyuzemo ariko ntazi ubwanjye bigaragara ko nabinyuzemo wajyaga no mu biganiro wenda ngo witabire nk'abandi ugasanga ntimuhushe uribuka ndese ntuzi ko yapfuye ntuzi ko ariho nibyo bintu byakaduhuje n'abandi ntago tubyisangamo.
Nubwo nataza habanje bashinguwe cyangwa bankomoko bashingiwe ko numva ko harimo abagiye nguko mama yagiye bagiye mu mpamvu imwe ko mama wanjye yake, numva nishimiye niyo ngeze ku rwibutso ndarugunamira, kuko mba no kuvuga ati yo never no mama wanjye ashobora kura barahangaha, reka mupfukamira wenda rambona tu ambone ko namupfukamiye yishimye.
Aba basore n'inkumi benshi ntibabashije kwiga amashuri makuru kubera kubura mikoro. Imyaka barimo ubu bakaba batangiye gahunda yo gushaka abagore cyangwa se abagabo, gusa kutamenya inkomoko yabo nabyo biri mu byo bibaza kuri ejo habo.
Amateka yacu aduha gutekereza ibintu bigi complicated nko gushaka umugore. Nge harije nicara nkicara nkavuga kuko avuga ari ku mana yanjye, ubu ninjya gushaka umugore wabona nzaryamana na mushiki wanjye na tabisi, wabona n'umuntu muri taxi cyangwa umuntu akaguhamagara runaka we ngo sorry naringize ngo uri runaka. Bese twegwe tubayeho mu buzima bwo guhora umutima uri hejuru, uri ahantu henshi,
usanga duhora dufite umutima uhora mu kirere. Ngo nanjye nigeze nanabikoraho, nagiye aho njya mvuga ko narokokeye ndenshakisha imiryango yanjye ndanirangisha, havamo umuntu umwe niwe wavuze ati hari umugabo musa, ariko nagumye kujya muhamagara kuzambwira yuko umugabo yabonye n'umwana w'umukobwa.
Leta ivuga ko mu bibazo by'uruhuri yakemuye byasizwe na genocide ari ubwa mbere ikibazo nk'iki gitangiye kumvikana. Umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Dr. Mukabaramba Rivera yabwiye Radio Ijwi rya Amerika ko iki kibazo ari gishya, ariko agiye kwegera uru rubyiruko bakamenya neza ibyo bakeneye.
Ni ikibazo gishya turimo kukiga, hari abageze muri Minaroke ngomba kubonana nabo tukaganira, tugomba ari kuganira tukareba ikibazo bafite ni ikihe. Harazamo ikibazo cya identite, nta n'ikibazo cyakagombye kubamo, ariko ubu tugiye kuganira nabo turebe ikibazo cyaba gihari. Ikibazo kije vuba rwose, ubwo nari ndimo nganira na CNRG bavuga ngo ibuka yabazaniye lisite y'abantu 15, hari association ngo bakoze kugikemura kureba ibibazo bafite ukanagikemura. Niba ari ibibazo by'imibereho urareba uko ubikemura, niba ari ibibazo hari ibibazo bavuze ngo bya identite ni ukureba ukuntu tugikemura.
Ubwo uru rubyiruko rwafashe iya mbere mu kuba aribo batangaza ibibazo byabo, bafite icyizere ko mu gihe kiri imbere nabo bashobora kuzasubizwa bakamenya inkomoko yabo, cyane cyane basaba inzego za leta n'abanyarwanda muri rusange kubafasha bakaba babashakishiriza imiryango yabo. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Tukiri mu Rwanda kandi, ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Kigali yatangaje umugambi w'imyaka 5 ukaba uzoba ungana n'amadolari ashika ku mamiliyoni 20 yo gufasha ugwaruka rw'u Rwanda mu gutangura imigambi yabo. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa araduha inkuru irambuye.
Kuri ishuri ambasade ya Amerika mu Rwanda, iyi nkunga yanyujije mu kigega mpuzamahanga cy'Abanyamerika cyita ku iterambere USAID. Mu kiganiro yahaye Ijwi rya Amerika, ambasaderi mushya wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Rwanda bwana Peter Vrooman yavuze ko akigera mu Rwanda mu byo yaganiriye na Perezida Paul Kagame harimo kureba uburyo impande zombi n'abandi bafatanyabikorwa bakomeza gufatanya mu gushakira urubyiruko imirimo. Mu ruzinduko rwa bwana Peter Vrooman yagiriye muri Aparforme, ikigo cy'ababyeyi bishyize hamwe ngo bigishe guhanga imirimo no kuyirambaho hano mu mujyi wa Kigali, yashimye gahunda yiswe Huguka Dukora iterwa inkunga na USAID. Avuga ko muri rusange iyi gahunda itanga icyizere kuri ejo hazaza h'urubyiruko mu kubona imirimo. Ati ni imwe muri gahunda z'ingenzi zihuza abantu ihereye mu mashuri nko mu mashuri abanza, mu mashuri yisumbuye naho bakomoka, bibaha amahirwe yo gukora bakamenya n'icyo gukora mu gushaka amafaranga.
But also for their own satisfaction about what they're doing in their life.
Ariko nanone no kwihaza mu byo umuntu akora mu buzima. Ibi rero ni ingenzi kuba biri muri gahunda za Leta y'u Rwanda mu gushaka imirimo binyuze mu kwiga bifitanye isano. Kandi icyo nabonye hano uyu munsi ni ingenzi cyane, kuko abantu bari guko bakwibeshaho bagaragaza icyo bashaka gukora, kandi ni byiza kubona abagabo n'abagore muri iyo mirimo yose ni ingenzi. Muri Aparforme, ihuriro ry'ababyeyi bishyize hamwe bagamije kwigisha urubyiruko uburyo bwo kwihangira imirimo n'uburyo bayibona hano mu mujyi wa Kigali. Inkumi n'abasore bashishikariye imirimo itandukanye irimo n'ubukanishi. Abanyeshuri baganirije ambasaderi wa Amerika mu Rwanda bamubwiye ko mu byo bamaze kungukira muri iyi gahunda harimo uburyo bwo kumenya kwizigamira mu byo bakora. Ingingo nayo bwana Vrooman avuga ko ari ingenzi.
People learn somewhat simple but fundamental.
abantu bariga mu magambo yoroheje ariko mu mahugurwa y'ingenzi mu buryo bacunga amafaranga ku ikubitiro. Buri wese mu ishuri yambwiye ko mu by'ingenzi yize harimo uburyo bwo gucunga amafaranga, uburyo bwo kuzigama nk'itsinda no kuzigama ku muntu ku giti cye. Niba ari amafaranga ijana yaba ibihumbi bitanu kugira ngo akore icyo akora cye cyangwa se akaba yazigamira umuryango, kuva rero ushobora kugira aho werekeza, haba mu masomo y'ubumenyingiro, ugatangira ubucuruzi bwawe, ugashinga koperative, ugakora leta, ugakora mu nganda, ukabakora no hakurya y'amazi magari. Madamu Leslie Mablu uyobora by'agateganyo USAID mu Rwanda yavuze ko ibikorwa byo gutera inkunga urubyiruko bizakomeza kugira ngo rubashe kugera ejo hazaza heza.
We will continue supporting youth even beyond outside of this project and beyond it. Well, our expectation is
tuzakomeza gutera inkunga urubyiruko birenze no hanze y'uyu mushinga, kuko icyo tubitezeho ni ukubona abashishikariye mu by'ubukungu kandi bakagira uruhare runini kuri ejo hazaza h'u Rwanda, bakagera ku ntego zabo nk'igihugu gitera imbere. Dufite icyo
kizere.
Bwana Olivier Munyaneza, umuyobozi w'ihuriro wa Paforume, yabwiye Ijwi rya Amerika ko uruzinduko rwa ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Rwanda mu kigo cyabo hari kinini rusobanuye ku rubyiruko bigisha kwihangira imirimo. Akimenya amakuru ko ambasade yateye inkunga ibyo bakora, yavuze ko byarushaho guteza imbere urubyiruko n'igihugu muri rusange. Abamaze amezi bigishwa kwihangira imirimo baravuga ko bafite intumbero aba bari baracikishirije amashuri.
Nageze aha ngaha batwigisha kugena intego y'igihe kirekire n'igihe kigufi. Nanjye ku giti cyanjye nihaye intego.
Muri iyi gahunda yahuguka dukora ikigega USAID itera inkunga ibigo bigera muri 200 hirya no hino mu Rwanda. Iki kigo cyasuwe na ambasaderi wa Amerika mu Rwanda kimaze guhugura abasaga 500 bikorwa bitandukanye birimo ubukanishi, kudoda, gutunganya imisatsi n'ibindi. Ni gahunda yumvikanisha ko ishobora kuzagira uruhare rukomeye mu kugabanya umubare utari muto w'abadafite icyo bakora mu Rwanda biganje mu rubyiruko. Bagira ubusa, Ijwi rya Amerika i Kigali.
Urakoze Eric, bagira ubusa kuri iyo nkuru. Ijwi rya Amerika rirabashikiriza ibyiyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye. Ubu tugiye kubashikiriza ijambo nyamukuru ribasobanurira imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubufaransa n'Ubwongereza byararungikiye ubutumwa butomoye perezida w'igihugu cya Siriya Bashar al-Assad n'abo bacuditse Uburusiya na Iran. Ikoreshwa ry'ibigwanisho vyicisha imyuka y'ubumara ntibizosubira kwihanganirwa. Ku itariki 13 z'uku kwezi kwa kane, bitatu mu bihugu ntabanduka bigize inama ya ijejwe kubahiriza amahoro n'umutekano ku isi vyaragize ibitero vy'amamisile mu bibanza bifitaniye isano n'ikoreshwa ry'ibigwanisho vyicisha imyuka y'ubumara mu gihugu ca Siriya. Ivyo bibanza vyarimwo ikibanza kigirigwamwo ubushakashatsi mu bijanye n'ubumenyi kiri hafi y'umugwa mukuru Damas. Ico kibanza carakoze kiragerageza ibigwanisho vyicisha imyuka y'ubumara n'imigera. Ivyo bitero vyagizwe kandi mu kibanza kibikwamwo ivyo bigwanisho kiri mu burengero bw'igisagara ca Homs no mu kindi kibanza kibikwamwo ivyo bigwanisho hafi y'ico gisagara. Ico ivyo bitero vyashaka gushika ko no kugabanya ububasha bwa Perezida Assad bwo gukoresha ibigwanisho vyicisha imyuka y'ubumara ku banyagihugu biwe, nk'uko yabigize incuro zitari nke hamwe no gutuma ivyo bigwanisho bidakwiragira. Ikoreshwa ry'ivyo bigwanisho ryaraziririjwe araheze hafi y'imyaka ijana. Amerika, Ubufaransa n'Ubwongereza vyarakoze uko bishobora kugira vyirinde guhitana abasivile n'abanyamahanga mu bitero vyo ku itariki 13 z'uku kwezi kwa kane. Bwari ubugira kabiri Amerika yishura Assad ku ikoreshwa ry'ibigwanisho vyicisha imyuka y'ubumara. Ubwa mbere hari mu kwezi kwa kane mu mwaka w'2017, inyuma yo Leta ya Assad igize igitero gikoresheje ibigwanisho vyicisha imyuka y'ubumara mu mihana yahitwa Khan Sheikhoun. Mu ijambo yashikirije Abanyamerika, Perezida Donald Trump yavuze ko abanyasiriya batari bake bishwe mu kindi gitero cya Leta ya Siriya cyakoresheje ibigwanisho vyicisha imyuka y'ubumara ku itariki indwi z'ukwezi kwa kane mu gisagara cya Duma. Yatangaje ko ico gitero kigayitse cyahitanye abapfasoni, abagabo n'abana batari bake. Avuga ko ata muntu afise umutima ashobora gukora ububisha nk'ubwo, ngo ivyo ni ivyaha bikorwa n'inyamaswa. Perezida Trump yaravuze no ku mareta y'ibihugu bibiri afise uruhara muri ayo mabi kubera ivyo bihugu bishigikiye intwaro ya Assad mu kuyiha ibikoresho n'amafaranga yo gukora ivyaha nk'ivyo. Ivyo bihugu ni Uburusiya na Irani. Yari yibajije ukugene ivyo bihugu bishobora gukorana n'umwicanyi kabuhariwe agandagura abagabo, abapfasoni n'abana ataco bazira. Perezida Trump yavuze ko gushiraho uburyo bwo gutuma ibigwanisho vyicisha imyuka y'ubumara bidakogwa kandi bidakwiragizwa biri mu nyungu zikomeye cyane ku bijanye n'umutekano wa Amerika. Yarahayagije ingingo ya Amerika, Ubufaransa n'Ubwongereza vyafashe ku itariki 13 z'uku kwezi kwa kane mu kuvuga ko yari ikwiriye mu rugamba rwo kugwanya ubunyamaswa.
Tukikere jambo jintanga marara yabashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni naho duheraje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri no saha muri studio ya Washington DC mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ndabashimiye ndabifuriza umunsi mwiza Imani bahezagire.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.